kumugwa mukuru wa politiki Gitega bamwe mu bakomiseri mu Gwiseni bari kumwe na Petero Karaveri Kazihise aburongoye bahuriye n'abakuru b'amasentare y'intango abarongoye igipolisi makomine hamwe n'abarongoye amakambi ya gisirikare mukuru mu Gwiseni yasiguriye abitavye uruganda igituma uwo mugwi wabakoranije
ibiganiro bifite intumbero y'uko twisunze amabanga mujejwe mwoshobora guterera ntibiboneka amatora kugira amatora ashikire ijambiro ryayo naryo n'uko aba amatora atekanye kandi atunganye ivyo rero mubishize ku mutima abandi benegihugu nabo nyene bagashobora kuza mu matora bishimira ukugene umutekano umeze amahoro ameze bazi yuko ubutungane bubatunganiriza ntaco kuza ko amatora twimirije aba meza nkuko abarundi twese tuvyifuza
bamwe mu baje muri urwo ruganda baserukiye amasentare y'intango bahamagarirwa kumera amagabo ku coza cose gihungabanya amatora bagashika ku rubuga mu kibiriraho naho bahari ikibafatiriye komiseri Anastase Icuburundi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu Gwiseni
utari mpasero irazi neza ko flagrant ucuza naho uri mu ikonji twebwe turazi neza yuko flagrant tutonda ku kazi ne wovuga gute yuko abacamanza batatu batobone nimba ari sentare itabafite nibaza ko perezida wateje icyo kibazo akizi kuri iyo sentare y'intango arashobora guca asaba abacamanza ku yindi sentare y'intango cyangwa abacamanza bavuye kuri grand instance bagaca baja gutanga raporo aho hantu ibyo bintu turazi yuko musanzwe mubikora abanyakwa abacamanza ayo namwe n'amananiza muba muzanye
mu gihe ari abafashanya no mu Gwiseni mu gihugu hagati kandi babihemberwa abacamanza bashatse kumenya nimba hari agahamba batekanirijwe hamwe hagize icyo barangura komiseri Anastase Icuburundi ntacakure mu kwishyura uwabaje icyo kibazo
ati none iyo fragrance bayihejeje bose baronka gatutu ko abo base abo bo muri seni bamufashe bakamutanga nabo baba bafite agatutu yewe noshishura nti ihibambewe abo gatutu ntakariho kuko banashaka n'abakozi ba seni nta gatutu kahari ngo ni uko bafashe inkozi y'ikibi mu byo dusanzwe tujejwe ku kazi ibyo birimo none twasha dusaba agatutu n'ubundi ho nta fragrance musanzwe mukora mushatse kuvugana ngo minsi yose mukwiye muri fragrance ama hari agatutu ngo ni mu bifo bebye tuzi yuko fragrance iri mu byo mujejwe iri mu karitsi ka minsi yose atutu rero mudoca mukiha kujya mwari musanzwe mukiha mudoce mukiha ntihajya nyene amwe mwahora mwiha mwaca mwiha hajya nyene ngo abasize mitabira
bamwe mu bitavye urwo ruganda rw'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bagaragaje amakenga ayo nayo afatiye kukungene abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine no mu ntara bashyizweho umukuru mu Gwiseni ku rwego rw'igihugu yahumurije abafite ayo makenga Kazihise yatanze umuco kukuntu ibintu byagenze
byerekeye urugero byerekeye abagore byerekeye abadasa n'ibyiyumviro mu gihe bashyiraho imigwi ikibazo byoroshye hariho ingingo ya 38 nka muri iri ngiri ivuga yuko bashyizeho umugwi ari muri komine ari mu rwego rw'intara ari muri bajye bazoja ku mazu y'itora bisunze byose batatabirirwa kuri politike abagore n'abagabo ibyo byose barabisunze mugabo umugwi yabaje ati urugero uruhe urugero byerekeye abagore n'abagabo urazi bavuga n'imiburi y'uburi 30% mugabo byerekeye ibindi bavuga bati babone ko bose bari kandi bisanzwe amakuru yose abemo ibyiyumvo bya politiki byose bifite ni ukuvuga yuko nko kuri ibyo biro by'itora ni ukuvuga ko nabanza kuraba ngo babiri bari mugambwe umunaka batatu bari mugambwe oya hari umugambwe umwe n'iyundi mugambwe abapinyizi bakaba barimo n'iki byo byose ni byiza mugabo si ibiharuro bikenewe mugabo ni uko bose baba barimo
uwajejwe amatora rwego rw'igihugu yibuka igihe bazofasha umugwi arongoye mu gukurikiranira hafi amatora ikintu nyamukuru babisunga
abese ndabibutsa yuko muri se ku biro by'itora ibyo uragendamo ibyumviro byawe by'umugambwe cyangwa by'ishyirahamwe cyangwa uka gushitseyo ibyiyumviro bigumiza ku muryango arangura uwo murimo iryo banga atawegamije ibyo bose bateza kubimenya n'abazoje mu biro by'itora niko bimeze ugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe nta kwibaza ngo jewe mvuga ko ndi mu mugambo ye umaze kwiyumvira kuri mu mugambo ugakora ibitari byo ni ya mateka aringana kandi uzoba uri mu mugwi wa seni ni ukuvuga n'ibihano bikwizwa kabiri
izo nganda ku barongoye amasentare y'intango abakomiseri b'igipolisi makomine n'abatwara amakambi ya gisirikare zabereye mu burere bune bugize igihugu ku murwa mukuru wa politiki Gitega hahuriye abaje bava mu ntara za Mwaro Muramvya